Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Jordiane na Hazwe ndongo ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Saa sita na mirongo ine n'umunani numvise amasasu abaye menshi cyane byarangiye saa saba n'iminota igeretse kuko byamaze igihe kirekire ubuyobozi bw'ingabo ndetse na meya baturanije badusaba gukomeza amarondo no kwikomeza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Rubavu turi mu gihugu cy'u Rwanda. Agaruka ku gitero caraye kigabwe muri uwo murenge n'abantu bitwaje ibirwanisho bane mu bakigavye bakiguyemwo. Umunyagihugu umwe nawe arahakomerekera idoni handi hato. Tubafitiye n'inkuru y'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda kuva ejo kwa Mungu ziriko ziribuka abaharurwa mu majana baguye mu bwicanyi bwabaye mu gisagara ca Bujumbura ku matariki ya 11 12 hari mu kwezi kwa 12 nyene mu mwaka wa 2015. Ariko imbere yo kuja ku idoni dogya makuru yose nce ku masonga no banza nkababwira muri make ku mukuru w'igihugu cyo France Emmanuel Macron ahavashikiriza ijambo ku gihugu ku bibazo c'imyerekano imaze igihekorwa n'abiyise gilets jaunes bashaka impinduka mu Faransa. Imbere y'iryo jambo ritegekanije ku mugoro wa kuno wa mbere, Macron ategekanya kuganira n'abakuru bari mu myerekano abashingwa manza mu gihugu hamwe n'abarongoye abikorera utwabo mu biganiro bitumbere guhagarika iyo midugararo izinga mitse igihugu. Umushikiranganje w'Ufaransa Jeje Migendranire n'andi makungu ku ruhande rwiwe ejo kwa Mungu yasavye ashimitse perezida wa Amerika Donald Trump kutivanga muri politike w'Ufaransa. Hari nyuma yaho perezida Trump yandikiye ku rubuga rwiwe rwa Twitter ku munsi wa gatandatu ko imyerekano imaze ikiringo kirenga indwi ibera i Paris ari ayisoni. Umushikiranganje Jean-Yves Le Drian yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye politike ya Leta Zunze z'Amerika kwivanga mu Ufaransa. Mwomenya ko ku munsi wa gatandatu Trump yashikirije ko ababajwe n'ivyabaye i Paris, yongera avuga ko kumbure ari igihe ciza co kurangiza amasezerano y'i Paris ku bidukikije. Kubwiwe amafaranga ariko arakoreshwa mu kuyubahiriza akwiye kugarukanwa mu banyagihugu mu kubagabaniriza amatagisi. Mwomenya ko abantu bashika ku 2000 aribo bafashwe ku munsi wa gatandatu mu Faransa muri iyo myerekano ikorwa n'abiyise gilets jaunes. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International kuri uno wa mbere ryatangaje ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibwirizwa gutangura gutohoza ku vyaha vyakozwe na Boko Haram ryagirizwa Nigeria kunanirwa kurengutsa abagirwa n'ivyaha imbere y'ubutungane. Umukuru wa CPI Fatuma Bensouda yaruguruye amatohoza y'ibanze mu mwaka w'2010 ku vyaha 8 bishobora kuba ivy'intambara n'ivya kiremwa muntu mu gihe c'intambara. Bensouda yagiriza Boko Haram ibindi n'ibindi bibiri igisirikare ca leta Nigeria. Umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuva utangura intambara umaze kwica abantu barenga 27,000 usiga umuriyoni n'abandi 108 batagira aho bakika umusaya mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu 2019. Perezida Muhammadu Buhari yahoze ari umutegetsi mu gisirikare mu kwezi kwa gatanu muri 2015 yemereye abanyagihugu ko azokora uko ashoboye kugira ngo ubutungane bukore kandi abagirizwa guhungabanya agateka kazi na muntu bazobihanirwe. Ibisigarira vy'abantu barenga 500 vyaratowe mu binogo rusangi muri kimwe muri binini vyahambwemwo abantu benshi mu gisirikare ca Raqqa ni muri Siriya. Ico gisirikare cahoze ari umurwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba ya Leta ya Kiislam. Hari umurwi w'abariko rero barazura ivyo bisigarira mu gisagara ca Raqqa no mu micungararo yaco kuva ico gisagara cari mu minwe y'umuhari wa Leta ya Kiislam gifatwa n'inteko zishigikiwe na Leta Zunze z'Amerika mu kwezi kwa 10 muri 2017. Mu gihe c'ubutegetsi bw'igikenya muri Raqqa hagati y'imyaka ya 2014 na 2017, umuhari wa Leta ya Kiislam warishe mu kivunga abanyagihugu batavuga rumwe nawo canke batari bashigikiye ivyumviro vyawo. Abahinga muri ako karere bemeza ko ibindi bisigarira birenga 1,500 vyoba bimaze gutogwa, bose bakaba bazize ubwo bwicanyi imihari haranira gateka kazina muntu yasavye ko ivyo bisigarira vyo bikwa neza kandi bikazokoreshwa nk'ivyemeza ko habaye ivyaha vyo mu ntambara muri Siriya. Radio y'Ijwi Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mu kurindira ku rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora rutezurira ino radio mukunda. Mwamura yumviriza kuri shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze mwe muri ko muratwumva tankumanzi muri mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi ku isi hose.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tuhereye mu gisata cy'umutekano mu Rwanda, aho igisirikare cico gihugu kivuga ko caraye cishe abantu bane mu baraye bagavye igitero mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Rubavu. Abarwanyi bakekwa ko ari abo mu mahari witwaje ibirwanisho FDLR. Umunyagihugu umwe niwe yakomerekeye muri ico gitero, ibindi na mugenzi wacu mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Umuturage ni wari waje ubayoboye yarambaye ikoti cy'umweru kirekire kubaje inzira yose ndakuyoba natekeje wenda ni abashumba bo mu kibaba bazanye ko bo bahazi hano nuko barasiga uwo wundi.
Numwe mu baturage bari ku irondo mu mudugudu wa Cyamabuye mu kagari ka Rusura mu murenge wa Busasamana muri iri joro ryo ku cyumweru rishyiriye uwa mbere mu masaha y'igicuku, ubwo abarwanyi bataramenyekana bagabaga igitero ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ni imirwano bahatuye bavuga ko yamaze nk'igihe cy'isaha irenga cyumvikana amasasu. Aba batubwiye uko babyumvise.
Njyewe ko nabyumvise saa sita na 48, niho numvise amasasu abaye menshi cyane. Umaze kuyumva uko muri iri joro njye warakondora uburinzi bw'akagari, ubwo nahise ndelefona egizekitifu w'umurenge mumenyesha n'abandi bose ngenda ndabamenyesha, ariko ubwo amasasu yari menshi cyane muri ayo masaha. Byarangiye saa saba n'iminota igeretse kuko byamaze igihe kirekire. Ubuyobozi bw'ingabo ndetse na meya batuganije dusaba gukomeza amarondo no kwikomeza no kudacika indege no gukaza amarondo. Turebye ku ndumbi ndanga umuntu ari kubasha kuyimenya, mbese ndamakuru twari twafata uburyo bajemo cyangwa se baje babayoboye cyangwa bari kumwe, ndo turamenya amakuru nyayo.
Umwe mu baturage barayironda ahamya ko aba bacengezi yababonye neza, aravuga ko bari bameze
twaraye uburinzi turi abantu batatu, noneho babiri twegeranye wa kabiri ari Rwanda yacu. Ubwo twari turangije kuganira na patrouille y'abasirikare b'intu uno mu Rwanda bazamutse mu bundi mudugudu, nuko ico gicira giturukumwe babikoreye bifite ingata n'udutwaro n'izindi mbunda ku ndugu, abandi bafite amashene mu muhogo. Turabahagarika ati muri bande waruri yumvisha ibyo bari kudusoza ati do ni ibiturage dukomeze ni hano imbere. Noneho bageze ara kuri robine barahagarara, nuko baramanza basigana bakipanga kuvuga ati ngo ba maboko bacire urumbane na ba maguru ngo bacire uruhande. Bavuga ati tuje gutabaza kwa mudugudu wo mu rwa kabiri, atwe tuzamuka turi gutabaza tutari twagera ku nzu yo mu rugo. Amasasu gahisiga aba menshi garavuga cyane, mbese uko baje ari ikirongo nje nana babuze itarage umuturanyi yararirwa kaho turaraga buri umwe wese yari yikoreye agati kwaro n'ikindi gisasu ngaho kuruta gafasha uco.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango avuga ko bakeka ko ari abarwanyi ba FDLR ashingiye ku myambaro babonye n'imirambo y'abapfuye, gusa ngo ntibihagije ngo bahite babyemeza bidasubirwaho.
Ibyo byonyine ntabwo ari byo byatuma duhamya ko ari FDLR, gusa ni uko bikekwa. Ubwo ibindi turamutse tubimenye tukabamenya ko ari bo tukabamenyesha.
Haba hari nk'abahasize ubuzima
imirambo yabo bateye imirambo harimo n'imbunda y'ubwoko bwa Kalashnikov
aba hari nk'ingamba zihariye zafashwe zindi mu rwego rwo gukaza umutekano muri aka gace
uhereye ni zisanzwe ntabwo yari yatuma ko n'ubundi dusanzwe tuharinze meze neza ingamba zindi zirenzeho ziri gukorwa ariko biragaragaza nyine ko abo ngabo bagiye kifuriza u Rwanda nabi bagihari barushaho rero gukorana n'abaturage n'izindi nzego z'umutekano ingabo zacu zirahari kandi zihagaze neza ku buryo nta mpungenge dufite
muri imirwano hanakomerekeyemo umuturage w'umusivile kuri ubu urimo kwitabwaho n'abaganga amakuru aturuka mu bandi bantu batifuje ko tubafata amajwi aravuga ko bishoboka ko hari abandi barwanyi batatu bishwe ariko imirambo yabo igakururwa na bagenzi babo abapfuye bose bakaba bashobora kuba bagera kuri barindwi ku ruhande rw'abagabye igitero ku Rwanda gusa hari n'abakeka ko ari inkomere bagiye bakurura kuko babishingira gusa ku kuba babonye amaraso aho bakeka ko abarwanyi banyuze basubira mu ishyamba hagati muri uyu mwaka ubuyobozi bw'ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu bwakoranye inama n'abaturage mu mirenge itandukanye babahamagarira kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Congo icyo gihe ubuyobozi bw'ingabo bwavugaga ko bufite amakuru y'uko hari abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu Lieutenant Colonel Innocent Munyenga nguvugira igisirikare cy'u Rwanda avuga ko ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje mu rwego rwo gushakira igisubizo ikibazo cy'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukihishe mu mashyamba ya Kongo avuga kandi ko hari ibigenda bigerwaho no mu bundi buryo butari ubwa gisirikare Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika
Claude Ganza Munyamagana harakenuye tukiri mu gihugu cy'u Rwanda impunzi z'abarundi zahungiyeyo zafashe iminsi itatu kuva ejo kwa Mungu yo kwibuka ubwicanyi bwabaye mu gisagara cha Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 nyene hari mu 2015 ico gihe igisirikare cavuze ko cisha abantu hafi 90 mu bagizi banabi niko baci babise bari bateye amakambi atatu ya gisirikare yamara abakomeretse ke muri ubwo abarukotse ubwo bwicanyi basigura ko hishwe urwaruko rurenga 200 abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero ivyabona vyemeza ko abishwe bishwe basanzwe mazu no mu makartie babamwo ibujumbura mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru atubandanirize ino nkuru atanguye kutwibutsa ivyayo matariki
Hari kwa gatanu ku mugoroba itariki ya 11 nabukeye kwa gatandatu itariki ya 12 ukwezi kuri 12 mu mwaka w'2015 mu mvura nyinshi rutavana ko mu gisagara cha Bujumbura aho humvikana inkoho nyinshi zahitanye n'abantu benshi ni gihe ntibagegwa ku barundi batari bake bamwe mbere bafata iyo minsi nk'iminsi mibi nk'uyu musore yahunze ahejeje kuroko ku bwicanyi bwabaye kuri iyo minsi
na matariki ya mbere ya mabi abera mabi igihugu cacu no munsi mubi kubera binyibutsa incuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura bandi barabanyuruza gushika nino saha tutabonye ibiziga tutabonye naho barabahanze ni tariki na jewe nari maze iminsi ibiri ndiko ndahunga bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera documentation yari yaje kumfata inyagiriza yuko no bankorana ngo nimigwigwana bahiga kunyica ariko Imana irakenga ariko aho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twa dufunganye mu nzu twarimwo turenga nka 10 jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yuko baturibanze muno munsi
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspar Baratuza yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu 89 abarenga 40 barafatwa mpiri ibigwanisho bitari bike birafatwa Baratuza yemanze ko abo bari mu bagwanyi bari bataye amakambi ya gisirikare atatu ari mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda yamara abatari bake bagwiriyemo abarokotse hamwe n'abanyagisagara cha Bujumbura bavuze ko hishwe abarenga 200 bagizwe n'ugwaruka abandi batamenyekanye igitegiri baburirwa irengero abandi barafungwa uyu musore ati nahaburiye incuti nyinshi bamwe bakuwe mu mazu abandi basanzwe mu makaritie babamwo abandi nabo ku kazi amakaritie yabangamiwe cyane ni Musaga Nyakabiga Jabe na Cibitoke uwo musore yamirira kure imvo yatanzwe n'igisirikare ati nyabona bacu bazize ko biyamirije ikirengo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari
hariho abantu twiganye aho twakuranye abo twaratugira na sporo beshi bishwe abandi nabo twumva ngo bafashwe ariho kugera ubututazi irengero ryabo hariho nabandi bafunzwe uyu munsi rero kabaye akajyo ko kuja hamwe turaba batapfuye turabe nabasigaye hamba twibuke abo bafunzwe dusaba mbere yuko aho bari borema turacariho abapfuye barapfuye
impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyane cyane mu gisagara cha Kigali na Nyamata zafashe iminsi itatu yo kwibuka bahitanywe nubwo bwicanye ico gihe cyo kwibuka bagitanguriye ku rugendo hame n'inkino harimo ubwo umupira w'amaguru kuva kuri uyu wa Mungu utwara komite y'impunzi Patrice Ntadohoka avuga ko ari gihe cyo kwibuka ugwaruka gw'inzira karengane gwishwe bunyamaswa
ubwicanye budasanzwe ntibusa nubwo bwabaye kuzindi tariki kuko hafuye ugwaruka gwishye cyane mu makaritsi menshi ari n'abatashobora guhamba n'iteka ni benshi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye bwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakura amazu bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo bya misi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babiciye rimwe babikira mu karitsiye yose kandi babica baravye ko ari bakiri n'abato karaba nuko namakaritsiye babamwe murazi yuko bagiye baratora amakaritsiye mwamwe
komite y'impunzi imenyesha ko bitebe bitebuke abakoze ubwo bwicanyi bazokubitwa intaye mu gahanga
byo nibaza ko bisa n'ivyatanguye kuko hariho abajejwe kubikurikirana izo dosiye amadosiye mwamwe barajanyira he hasigaye ko imitahe isohoka kandi nibaza ko batokwijajara
ahamagara izo mpunzi kuja hamwe zigafatana mu nda no kwitegurira gutahuka ico bikoze Ntadohoka avuga ko uko gutahuka atari kwita bakamo ko mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adayengeshanya guhamagara impunzi gutaha kuko izo mpunzi zivuga ko abogenda muri ubwo buryo bohava bamererwa nabi
jera ko kamana ko ndumva ahubwo aguma tu arungika imitaha yo gufata abari mu buhungiro urumva se gutaha uboshe se gutaha twe twifuza ko twotaha niteka harane naho bazoza ubundi twumva cyane akabimwumvisha ko gutaha mu gihugu cyabo biba bikenewe kandi atanya gufananya gukira igihugu cyacu n'u Burundi abarundi bahunze bakashira ku ruhande ibi bibatandukanye kugira bumve yuko igikorwa nyamukuru cimirije ari uko twotaha
igihe cy'icyunamo no kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 kizasozegwa kuri uyu wa kabiri ahatekanijwe inkuka y'imisa yo gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Ni radio yanyu kiganiro naco ni wanyu mu ntara mu gihugu c'u Burundi havugwa urwaruka rufise ikibazo c'ubushomeri mu gisagara ca Bujumbura rumwe mu rwaruka rwavuganye n'Ijwi ry'Amerika rwasiguye ko amafaranga yo kwinjira mu mwuga kanaka azwi ku izina ry'ugwinjizo canke y'imbuga basabwa n'ababanjirije mu myuga itandukanye ariko ababera intambami reka mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana adusigurira ikibazo uko cifashe
amafaranga y'imbuga cyangwa inzoga y'irigara ni intambamye ikomeye cyane na cyane cyane kugwaruka rutagira amikoro rutagira aho yakuru
Desire Uwimana umwe mu gwaruka ruriko rurondera uko go kwiyungunganya yemeza ko amafaranga asabwa ubushaka gutangura umugambi cyangwa umwuga bita y'imbuga rimwe na rimwe atuma ugwaruka rutifise rudatunganya imigambi yo kwiyungunganya cyangwa nirushobore kwiga imyuga yotuma gwibeshaho kuko mu gutangura ico gikorwa abasanzwe bagikora hari amafaranga basaba umushasha ivyo navyo bigatuma ubutayafise imigambi y'ibipira mu ndoto uyo musore atanga karorero kubashatse kunguruza abantu ku ipikipiki ariko ayo mafaranga mutera ibibazo
yari mu motari ashaka kunguruza abantu ku mapikipiki ariko arabura amafaranga y'imboga ico gihe amafaranga y'imboga yashika 250,000 niho yaje yiyumviriye ko yoja kugurisha itongo se wiwe yari yaramuhaye ariko ntivyakunza mu muryango ntibamwemereye yavuye bizana izindi njyana mu muryango gucanamo akaba rero byamuteye ingaruka mbi kuko yavuye aguma ngaha atacari karakora mbere ahavura ajana ku pagasamu mu bindi bihugu aho atawuzi uko byamworoheye
mu bisata bitoza amafaranga ku bituro harimo bunguruza abantu ku makinga ijwi rya Amerika gyegereye abari mu ishyirahamwe ryabubunguruza abantu ku makinga Sotave Debu twiteze imbere baremeza ko bazitangwa ryayo mafaranga Benjamin Nduwimana umwe mu ndongozi z'iryo shyirahamwe avuga ko ayo mafaranga yarakwiye kugabanurwa kandi akazafasha uwayatanze aho gufasha abayatoza
ayo ya maparikinge bakamba makwinjira ntacafasha heshirahamwe viza ahubwo yo hagarara canke bikunze neza byorogane neza neza nk'ubunaje ndarumvise yotangwa mugabo hagatangwa make kandi agacagaruka agafasha wa wundi yayatanga mugabo ntabe ikibazo cyo kutinjira mwishirahamwe canke mu mwuga akeneye
bamwe mu badandaza ivyamwa n'imboga kwibarabara gitiriwe Jerere hagati mu gisagara cha Bujumbura ubabona kwa ayo mafaranga afisa kamaro kanini kuko afasha uyatanga haba mu kwiga kazi canke mu mibano ya minsi yose
hari amahera y'umuzogaburana nta kibi kiba kirimo oya nisawa kuko mugashirahamwe muba muzinanye n'umutaho ushobora kuburu kikora kuri abandi ngurana mbega taho bakuzi umva bo kuguranira ariko bakuzi barakugurana
ya umuntu abaje kwinjira mu mboga kugira bamumenyereza akazi hari ibisabwa kugira kwanza duteze imbere ya mboga hari gihe haba hari utugwara hari gwe haba gufisha ibyo byose birashobora gufasha muri amahera y'imbuga kagira gakese sociale
umuhinga yakoze icigwa kubijanye nayo mafaranga y'imbuga abandi bita inzoga y'irigara canke ayo gwinjizo yemeza ko ayo mafaranga atozwa mu bisata bitandukanye ku rugero rutandukanye kandi afasha gutandukanye akemeza ko ari inzitizi kuko rimwe na rimwe afasha abayatoza gusa Tarasisi Ndayizeye umwigisha muri kaminuza asaba leta gushiraho itegeko rigenga ayo mafaranga ku neza y'abashaka kwiyungunganya
harabayagurana bikabananira kwishyura hanyuma ugasanga bigateye ingorane nyinshi ko hari abapfunzwe kubera kubura ayo mafaranga batanze kubera imbuga imbuga rero ntiyoba ingorane ibuza abantu ko bagira imigambi yo kwiteza imbere kandi leta twumva yuko ihamagarira abantu kwigirira imigambi ibateza imbere leta rero yofasha cyane igafasha mu kugira ngo ishyireho urutonde muri ayo mafaranga atangwa ayo mafaranga abe make abinzitizi kandi atangwe neza kandi agirira akamaro abayatanze n'abayahawe
bimwe mu bisata birihisha ayo mafaranga y'imbuga ni nk'abunguruza abantu n'imiduga aho naho ayo mafaranga ari hagati y'500,000 agashika ko 800,000 abunguruza abantu na tukutuku ari hagati y'amafaranga 50,000 n'200,000 bivanye n'ibituro abunguruza abantu ku ipikipiki barihishwa 250,000 naye bakoresha makinga bakariha 150,000 kiretse ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu n'abakora imyuga itandukanye bararihisha ayo mafaranga ababaji umushasha yakwa amafaranga 30,000 mu gihe uwakera ahindu yakorera ari 200,000 abubaka inzu ubutiza ari 50,000 uwize nawe 100,000 n'impene batanga mu gihe bamenye uyo mwuga abandi batangisha ayo mafaranga n'abadandaza ivyamwa n'imboga abo nabo barihisha amafaranga 200,000 I Bujumbura Remozimana ijwi rya Amerika.
Remozimana arakenuye mu kanya turava dusozera ikiganiro wanyu mu ntara ariko imbere yuko duhana gahindukira twabwira yuko kwitegura amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibandanya yamara abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi intara ni ya Majepfo bavuga yuko ivyo bikorwa bitariko biraborohereza ni mu gihe kuva kwa Mungu bahawe itegeko yuko badasohoka amakambi ko bavyishakiye mu ntumbero yo gucungerwa umutekano wabo bavuganye na mugenzi wacu Vidaste Ngabo bamugira kwiyungingo ya commission ijeje gutegura amatora bayakirie nabi reka twumve uko babisigura
iyo ngingo ku ruhande rumwe twayakirie neza ku rundi ruhande naho twayakirie nabi twayakirie neza mu gihe yuko abantu bace bareka kuza baragira uruja n'uruza inyuma y'amabarabara hanze y'ikambi kugira kubera iki gihe bigoye kuva byari bigoye kuva bijya biteraho bibereye imboko ntago byari byiza ko barefije bidevereza hanze y'inkambi bari guhurirayo n'ibibazo byinshi duca tuyakira nabi mu gihe twaciye tubona kumenga ije gufatira mu migongo abantu bari basanzwe batunzwe nutwo barondera aho hanze ikambi iyo basotse baje gukoreranira amafaranga nkabo bari bakoreye ibiraka mu gihe baraha mu nkambi baciye babura ingene bari bugende kwishuza iyo bagiye bakora udukorwa twabo
bamaze guhagarika icyo kibari none nk'umuntu yahora agenda kwirangurira utuntu cyangwa akagenda gucingero azogenda gute bizogenda gute umuntu arashobora kuba yarafise nk'ibihumbi tuvuge nk'ibihumbi nka cumi cyangwa mirongo ibiri akavuga ati nsimbire baraka cyangwa nsimbire imboko cyangwa nsimbire buvira ndaba utuntu ndangura ndabikunda gukora ko n'igihumbi cyo kongereza akakarasiyo bama mugabo muri uno mwanya amaze kugara ikibari birumvikana ko badufungiye mu nkambi none tuduce tubaho gute ko batwugariye natwe ariko twari tuvuga ubuzima twari tubayeho bwo guhangayika icyo dusaba ni uko seneri yogira ingufu zose ikaraba kuntu abarekije duhangayitse ngaha mu nkambi ya Rusenda by'ukuri katwugururira ikaduha ibitamburisho by'inzira bitagenze uko turacahangayikiye ngaha mu nkambi ya Rusenda cyane cyane ko nk'irasiyo baduha ntidukwinti tumaze ukwezi birashobora gushika ukwiyahura ukagenda mugabo mu gihe udashika mu ibarabara akagufata atakibari cya seneri urumva ko natwe tuzofise bazoguho bazotukunyaga nta jambo uzoba ufise cyo twosaba seneri nidufashe itwugurura ibibari tubandanye turondera ubuzima bwacu bwa minsi yose turabekatuza kwacu kuko bandanya
nk'impunzi iyo ngingo ntabwo ari ingingo nziza twayakiriye nabi kubera yuko abenshi dusanzwe tubayeho ari uko tugiye kwisumamo hanze y'ikambi mu gihe rero badufatiye ingingo nk'iyo biragora ukuntu twibeshaho kuko ni n'agafashanyo baduha n'intica ntikize ku buzima bwa minsi yose ibyo dufungura byinshi biva hanze y'ikambi kandi hariho abasanzwe babayeho babeshejweho n'ukuntu bagenda guca ingero mu bakongomani mu gihe rero iyo ngingo yafashwe uko abantu benshi bazishwa na kigoyi kubera yuko musanzwe muzi ko bizoba bigoye gusohoka ikambi icyo dusaba senere iserukira leta ya Kongo ni cy'uko bobanza bakisubira ko kuri iyo ngingo bafashe bakaraba ukuntu badutezurira
iyo ngingo hamwe twayakiriye neza kuko yoba ari ingingo yo kudukingira ariko muri rusange ahanini twayakiriye nabi kuko ishobora guhungabanya ubuzima bw'impunzi kuko nk'abantu bamwe bamwe ngaha dufatiye ku buryo duhabwa ibifungurwa bidakwiye atahana ivyambagwa turonka usanga twafashwa n'uko tuja inyuma y'inkambi kuja gukora ico kibaruwa abandi bashyiraho na kati ukaja kurimirayo kugira nk'ako kajumbu kazogufashe mu bantu rero igihe bafashe iyo ngingo nk'iyo kandi dufise n'ibidakwiye turabona ko itabereye ije kuduhohotera ahubwo bari bakwiye kwicara bakaraba uburyo bobigenza bakaraba ingene batanga uruhusha bakurikije uburemere bw'ikibazo umuntu yoba afise uko kimeze dufate nk'abantu hariho abantu bayiyungunganya bakaronka ngako gatahe bakaja kurangwa ntibuvira haraho bizoshika akabonarananiriwe ndakwabayeho mu muryango hatereka nihebe nkubitira ubuvira canke ibaraka canke ahandi twumva ko azogwa mu minwe y'abajejwe umutekano bakaca musahura natumwe yari afise cyangwa ukongeye ugashishikara kumererwa nabi gusumba n'uko vyahora
nuko rero bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizini ntara ya Kivu ya Majepfo bariko baravuga ingene bakiriye ingingo yafashwe na komisiyo y'igihugu ijeje gutegura amatora muri Congo iyo komisiyo yavuze ku munsi wa Mungu yuko impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi batazongera guhabwa impusha byoroshe kugira ngo baje gukora udutandukanye hanze y'ikambi iyo komisiyo yasiguye yuko ari mu ntumbero yo kubakingira umutekano wabo amajwi yatorokanijwe na mgenzi wacu Vedaste Ngabo kandi yakenuye mukanya ikiganiro kiraza kiba kirangiye ariko imbere yuko duhitana gahindukira ngende ndababwiye yuko isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira yahariwe agateka kazi na muntu u Rwanda rwifatikanije n'isi mu guhimbaza uyo munsi uramutswa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yahakanye ibiregwa u Rwanda n'amashyirahamwe atandukanye adakiranira ivyicaro vya politiki mpuzamakungu avuga yuko hariho abapfungwa bazira ivyiyumviro vyabo muri ico gihugu iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma muze kuba hafi y'amaradio yanyu yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Najon yamfashe mu hinga bw'ivyuma na Jediane Nahazwe twari kumwe nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo aho bukera mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere yuko rero ngende ndabatumiye mu biganiro bitandukanye muri ivyo harimo muri isanga muzakurikirana saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 azakora amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1:30 amakuru avugwa ku isi ariko cane cane turaza kwibanda kuri Afrika mandanye kuryoherwa ahubwo na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Du mec carré, il nous porte l'aile, mais Dieu nous protège.